rero mukomeze gukurikira ibindi biganiro bya radio ijwi.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza, mbanze basuhuze mwese abo turi kumwe muri uyu mwanya. Ndibutsa ko mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ikaze mwese kuri aya makuru avugwa muri uyu mwanya. Urupfu rw'umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri rwababaje abantu benshi mu Bwongereza no hirya no hino ku isi.
Nene muri babaje umuntu ukoreye ibikorwa byinshi byiza, isi gutakaza umuntu nk'uwo nyine buri gihe ari igihombo. Ni umuntu wagerageje kwegeranya ibihugu biri muri Commonwealth aranayagura.
Uyu ni Christelle Kwizera, umunyarwandakazi waruherutse guhabwa umudari n'umwamikazi Elizabeth wa kabiri kubera uruhare yagize mu gufasha kugeza amazi meza ku baturage mu Rwanda. Umunyamabanga mukuru wa ONU yasabye amahanga guhagurukira rimwe hagafasha igihugu cya Pakistan cyugarijwe n'imyuzure. Aya makuru hamwe n'ayanditswe abateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye nimugeture. Amakuru yacu tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Urukiko cyangwa se sentare ijejwe ibyirirwa shingiro ry'igihugu cya Angola yateye utwatsi ibirego bihakana ibyavuye mu matora. Abatavuga rumwe na leta bahise batera akamo bahamagarira imyigaragambyo. Frederick Nkundikije arabaha inkuru.
Iyo sentare yatangaje iyo nyingo ku munsi wa kane. Urwo rubanza rwari rwashimishijwe mugambwe utavuga rumwe na leta UNITA urongowe na Adalberto Costa. Costa yari yavuze ko hari ubudasa hagati ibiharuro by'amajwi yavuye matora byatangajwe n'umurwi ujeje gutunganya amatora hamwe n'ibiharuro byatohojwe kandi byatanzwe n'umugambwe wiwe. Yaragirije umurwi ujeje gutunganya amatora ugizwe ahanini n'abahurikiye umugambwe MPLA ko wivye amajwi. Yarongeye asaba ko ivyavuye matora vyaha intsinzi umugambwe MPLA vyoteshwa agaciro. Inyuma yaho amatora arangiriye mu kwezi guheze, umurwi w'igihugu ujeje amatora waratangaje ko umugambwe MPLA waronse amajwi 51% mu gihe umugambwe UNITA waronse amajwi 48%.
Umunyamabanga mukuru wa ONU yasabye amahanga guhagurukira rimwe hagafasha igihugu cya Pakistan cyugarijwe n'imyuzure. Inkuru nayo mugezweho na Frederick Nkundikije.
Antonio Guterres yavuze ko ibihugu byose byo ku isi bikwiye kumva ko bitegerezwa guha ifashanyo iboneka igihugu cya Pakistan gisanzwe gikenye kugira ngo gishobore kuva mu makuba iyo myuzure. Yavuze ko iyo myuzure iterwa ahanini n'ibindi bihugu bitubahiriza ibidukikije maze hakaba ihindagurika ry'ibihe. Abantu bamaze guhitanwa n'imiyaga igihuhusi hamwe n'imyuzure yagakura muri Pakistan bangana n'3,391 mu gihe abandi 3,3 million bahuye n'ingaruka mbi zavyo. Igihe yari ku murwa mukuru wa Pakistan Islamabad, Guterres yagize ati ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe zirasagirije Pakistan, igihugu kidafise uruhara mu ihindagurika ry'ibihe rurenga igice kimwe cyonyine ku ijana. Urugendo rwiwe muri Pakistan rubaye mu kiringo kiri munsi indwi zibiri ati akamu gasaba umutahe w'imiliyoni z'amadolari 160 yo gufasha icyo gihugu mu buryo bwihutirwa. Pakistan kivuga ko ibintu byononywe n'iyo miyaga igakura hamwe n'iyo myuzure bisa agaciro ka $10 billion y'Abanyamerika. Muri iki gihe ifashanyo itanzwe n'ibihugu iriko irashika muri Pakistan, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaremeye gutanga $30 million.
Tuve muri Pakistan tugana muri Zambia, aho amashyirahamwe haranira uburenganzira bwa muntu asaba leta gushyira mu bikorwa ibyo yiyemeje byo gukuraho itegeko rihana abavuga nabi umukuru w'igihugu. Avuga ko rikoreshwa mu gucecekesha abanenga perezida Hakainde Hichilema. Fidel Niyongabo arabaha ibisobanuro.
Ako kama kaje inyuma yuko igipolisi muri Zambia gihagaritse umukuru w'umugambo utavuga rumwe na leta Patriots of Economic Progress Sean Tembo. Muri uku kwezi hisunzwe itegeko ryo mu gihe cya gikoloni rihana abatutse umukuru w'igihugu. Yagirijwe ko yakoresheje amajambo y'ugwango ashobora guhanishwa ihadabu y'amadolari 600,000 n'imyaka 2 y'umunyororo mu gihe yokwagirwa n'icyo caha. Tembo yahagaritswe ku itariki imwe y'ukwezi kw'icyenda inyuma yuko ashize ku mbuga ngurukana bumenyi binebaguro by'ingingo y'umukuru w'igihugu Hakainde Hichilema yo kuduza ibiciro by'ibitoro uku kwezi gutashe. Amashiri hamu harani lagateka kama unavoga ko munga kuhezi gipolisi chaha garisa wa nchumi na babili bagiri jugweko bambi tibara mkuru wigi hugu icho chaha gishobora guhanishwa umunyororo w'imyaka itatu. Naho ikirego cyagabanijwe amashiri hamu harani lagateka kama unumuri Zambia avuga ko ihagari kwa rya Sean Tembo ariyo riheruse ku bandi bantu bahagaritswe hisunzwe itegeko ryo ku gihe cya gikoloni riziririza kwambika ibara umukuru w'igihugu. Igihe hikilema yiyamamariza amabanga y'umukuru w'igihugu matora yatsinze yabaye mu mwaka uheze yaremeye gukuraho iryo tegeko. Yamara amashiri hamwe haranira gateka ka muntu avuga ko mu mwaka urangiye ipolisi cyo muri Zambia cyahagaritse abantu babiri hisunzwe iryo tegeko harimo abanywanyi b'imigambwe itavuga numwe na leta. Babiri muri bo bararekuwe, batandatu baracapfunzwe mu gihe bane harimo Sean Tembo barindiye gucika urubanza. Umuvugizi wa president Hichilema avuga ko ataruhara president afise kubijanye n'ihagarikwa rya Sean Tembo.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi, barakoze bagenzi bacu Fide Niyongabo na Frederic Nkundikije bayatugejejeho. Mukomeje. Mukomeje kumva radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu mwanya rero turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Reka duhere mu bijyanye n'inkuru yo mu Bwongereza, ariko tureba muri Afrika, mu karere ka Afrika cyangwa se ku mugabane wa Afrika. Nyuma y'inkuru yamenyekanye ku munsi w'ejo y'itanga ry'umwamikazi w'u Bwongereza, abantu banyuranye bo mu Rwanda bagarutse ku bigwi bye. Mugenzi wacu Asumutakaboyi araduha ibindi kuri inkuru.
Inkuru y'itanga ry'umwamikazi Elizabeth wa kabiri warumaze imyaka 70 ku ngoma yamenyekanye mu Rwanda ku mugoroba wo kuri wa kane. Ku mbuga nkoranyambaga abantu banyuranye bahise bagaragaza ko bababajwe cyane n'urupfu rwe. Ku isonga umukuru w'igihugu Paul Kagame, akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Commonwealth yihanganishije umwami Charles III w'Ubwongereza. Mu butumwa yanyujije kuri Twitter, Perezida Kagame yanditse ko muri iki gihe cy'akababaro gakomeye ko gutanga k'umwamikazi w'Ubwongereza hibukwa imyaka 70 yose yamaze akurikirana imibereho y'umuryango wa Commonwealth. Perezida wa Repubulika kandi yategetse ko ibendera ry'u Rwanda ndetse n'iry'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ari mu Rwanda yururutswa uhereye tariki ya 9 z'uku kwezi kurageza igihe umwamikazi azatabarizwa. Uretse Perezida Paul Kagame, n'abandi bategetsi bo mu karere nabo batanze ubutumwa bw'akababaro no kuvuga ibigwi umwamikazi Elizabeth wa kabiri watanze ku myaka 96. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yatangaje ko umwamikazi azibukwa ku isi nk'inkingi y'imbaraga, amahoro n'ubumwe birambye. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi nawe yavuze ko umwamikazi Elizabeth wa kabiri yabaye urugero rwiza kandi azibukirwa ku butegetsi bwe bukomeye. Ibiro bya Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byatangaje ko gutanga k'uyu mwamikazi ari igihombo gikomeye ku Bwongereza no ku isi yigaragarije bikomeye mu myaka 70 ku ngoma. William Ruto, perezida watowe muri Kenya, yavuze ko bazakumbura ibyamuhuzaga na Kenya, igihugu yari yaratembereyemo. Tugarutse mu Rwanda, mu bandi bagaragaje akababaro batewe n'itabaruka ry'umwamikazi w'u Bwongereza barimo Zen Mutimura wahoze ari umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, akaba yarakoze n'imirimo yo guhagararira u Rwanda mu bihugu binyuranye. Aganira n'Ijwi rya Amerika, Mutimura yavuze ko ibihugu bihuriye muri Commonwealth bitakaje umuyobozi.
Nk'abantu bari muri Commonwealth twabyakire nk'ibyago byabayeho gufasha umuyobozi, mbega niwe uyobora Commonwealth, niwe queen wa bihugu byose ni Commonwealth muri 56. Nari nyoboye komisiyo ya Commonwealth mu nteko yacu, nahagarariye Afurika muri International Executive Committee ya International ya Commonwealth Parliamentary Association. Ubwo rero nageze mu Bwongereza ariko nubwo nta muntu maso ku maso.
Umunyarwandakazi Christera Kwizera nawe yababajwe cyane n'itanga ry'umwamikazi w'u Bwongereza. Kwizera aherutse guhabwa umudari n'umwamikazi Elizabeth wa kabiri kubera uruhare yagize mu gufasha abaturage kubona amazi meza hafi yabo, akaba yabwijwe rya Amerika ku isi ibuze umuntu w'ingirakamaro.
Nini muri babaje ndo umuntu ukora ibikorwa byinshi byiza, so isi gutakaza umuntu nk'uwo nyine buri gihe ari igihombo. Ni umuntu wagerageje kwegeranya ibihugu biri muri Commonwealth aranayagura.
Uyu rwiyemezamirimo wahawe igihembo n'umwamikazi w'Ubwongereza yabwijwe rya Amerika ko icyo gihembo yagihawe umwaka ushize ariko akaba yaragishyikirijwe muri uyu mwaka. Avuga ko iki gihembo cyamufunguriye imiryango mu kazi ke ka buri munsi.
So navuga ko n'icyo gihembo twe cyatuzaniye exposure nyinshi. Icya mbere cyampaye kwegerana cyane n'iby'Ubwongereza bukora, so kwerekana ko hari umuntu mu Rwanda urimo urakora ibintu byiza bigahemba n'umwamikazi. Icyamaje byatumye duhura n'abashobora gushora imari muri company, ariko noneho turatangira gukorana byimbitse na High Commission mu Rwanda. N'ubu ngubu nyuma y'igihembo nzajya no kwiga mu Bwongereza Masters.
Umwamikazi Elizabeth wa kabiri akimara gutanga, umuhungu we Charles yahise yima ingoma afata izina ry'umwami Charles wa gatatu. Ubwo aheruka mu Rwanda mu nama y'ibihugu bigize Commonwealth, yasuye abaturage bo mu murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba. Musaza Tassien Nkundiye n'umwe mu bamwakiriye nawe yagaragaje ko ababajwe n'itanga ry'umwamikazi, avuga ko yabonye uyu muryango wicisha bugufi.
Nk'umuntu wabuze umubyeyi we ni ukwihangana, nanjye muhaye kwihangana nyine nta kundi byagenda. Umubyeyi we nawe Imana imuha iruhuko ridashira. Ni abantu biyoroheje rwose, niyo mpamvu musabiye ndimwa Imana yamwicaje ku ntebe y'ubwami rwose ikomeze imuha iruhande. Ni umuntu wicisha bugufi rwose. Twaramwakiriye rero nk'umuntu wari uje adusuye. Kuba Imana yamwishaje ku ntebe rwose turamusengeye.
Umwamikazi Elizabeth wa kabiri yavutse mu 1926 yimye ingoma mu 1952 nyuma y'uko se umwami George wa gatandatu atanze afite imyaka 96 y'amavuko. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboye, urakoze kuri iyi nkuru. Tukivuga kuri iyo nkuru hitabaruka ry'umwamikazi Elizabeth wa kabiri, mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana yavuganye na Bwana Jado Butera uyobora umuryango w'abanyarwanda batuye mu Bwongereza.
Na akababaro kenshi ku bantu benshi kubera ko kuba yari umwamikazi wacu, ariko kuba ari umubyeyi yari umubyeyi ku bantu benshi rwose. Umwamikazi abantu benshi bareberagaho, abantu benshi bakundaga, natwe umuryango w'abanyarwanda twamukundaga cyane rwose. Yatubereye exemplaire, yatubereye urumuri ku benshi kubera yuko ukuntu yitwaraga, ukuntu yifataga, ukuntu yari umubyeyi rwose ku bantu benshi. So byarababaje, byaratubabaje twenshi n'abantu benshi rwose.
Aho ngaho muri Plymouth ahantu utuye, abaturage babyutse uyu munsi babyukira ku nkuru yuko batagifite umwamikazi, nubwo bwose bafite umwami, ariko se kubyukira kuri iyo nkuru, umuntu bari bamaranye imyaka irenga 70 bari kumwe, abavutse ariho, abakuze bakuze bamubona, benshi baramusize, abo bose bariho aho ngaho utuye, itanga rye barifashe bate?
Yari nk'inkuba, yari nk'ikwise. Abantu benshi urimo urabireba ukuntu bababaye. Benshi uyu munsi bambaye umukara mu muhanda, abantu bose bagenda barimo baragaragaza ukuntu bari mu kababaro ko kubura umwamikazi. Nk'uko wabivuze, dufite uwundi mwami, ariko umwamikazi niwe tutari tumaranye imyaka. Akarusho cyane cyane ku banyafurika twebwe twumvaga ko ari umwami wacu kurusha, kubera ko yakiriye ubwamikazi ari muri Kenya, muri Afurika. Benshi bumvaga ko n'umwami w'abanyafurika n'ubundi, ariko rwose ahangaha ni akababaro. Hano henshi amamodoka menshi yambaye amabendera y'umukara, yabafunze udutambaro tw'umukara ku madirisha mu kugaragaza ibyo ngibyo. N'abantu benshi bambaye imyenda y'umukara. Natwe nk'umuryango nyarwanda twashizeho statement kuri kuza pages zacu inkoranya za Facebook na Twitter zose nizo twashizeho. Twashizeho na icyo kimenyetso cyo kuri turi mu kababaro. Yari umubyeyi rwose mwiza kandi byatubabaje.
Nk'abanyarwanda uragira uti twamwunamiye, ariko se ikintu cy'umwihariko mumwibukiraho uwo mubyeyi, uwo wita umubyeyi, ni iki?
Icyo tumwibukiraho cyane cyane nuko wabivuze, yagomba kujya mu Rwanda, akunda u Rwanda, avuga neza u Rwanda, bashyigikira ibikorwa byose by'u Rwanda. Bakadushyigikira natwe n'abanyarwanda dutuye ahangaha mu Bwongereza, kubera ko ubunyarwanda ni mu mutima. Ubunyarwanda ni ahantu hose uri, uba witwara nk'umunyarwanda. harabo navuga bakiriwe n'umwamikazi hari nka Eugene Murangwa wakiriwe n'umwamikazi wanga amuha ni mutari w'ishema kubera ko akazi akora kandi akazi akora agafasha abanyarwanda ibyo byose nibyo bitera ishema kumva ko hari umuntu w'umwamikazi wakira abanyarwanda bari ahangaha mu gihugu cye ariko bakora imirimo ifasha iteza imbere ivuga u Rwanda neza hari n'abandi bakiriwe bahabwa imitari y'ishemwa kubera ko ibikorwa bakora muri environment protection dufite ababonye za MBE member of the British Empire ni mutari w'ishema igihugu kiba kiguhaye umwamikazi abaguhaye urumva ko n'abanyarwanda nibyo tumwibukiraho cyane.
Jado ubutera umwamikazi Elizabeth wa kabiri azwiho cyane kuba yarakundaga abantu yasuraga aho yajyaga hose agiye gusura abantu abana bakamwakira bafite indabo yakoraga ku buryo indabo abana bamuteguriye zose azifata akagenda afata rumwe rumwe kugira ngo ashimishe abo bana. Ubu tuvugana ugiye kujyana ku ishuri uwo mukobwa wawe ni muto ariko ndahamya yuko azi umwamikazi waba wamubwiye yuko yaba yamenye ko umwamikazi yatanze niba yabimenye se mbwira muri make uwo mukobwa wawe yabyakiriye ate?
Twabimubwiye kubera ko ejo byabaye tureba kuri televiziyo yibazanwa ababyeyi babaye iki ko numbona bababaye turabimusobanurira ariko umva ko aracyari umwana mutaracya afite imyaka 5 ahita byibagirwa agakomeza kwikinira no kubivuga yicishaga bugufi abantu bose bo mu bwami nuko nko basigaye babigenza kubera ko ari umuco yashizemo mu bwami hangaha nko kongeza kubera uwo mutima we w'umubyeyi yakundaga abana yakundaga abantu bose yari umubyeyi kuri twebwe twese rwose nanjye byarambabaje.
Jado Butera uhagarariye umuryango w'abanyarwanda mu Bwongereza ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Venice.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.9 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9 n'ibice 9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika birakomeje tugenoneho mu Burundi kuri uyu wa gatanu ku mugoroba abagize leta nshya barahiye imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka mu birori byabereye mu murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi ntiryitabiriye uwo muhango. Eroje birika neza nibyo tugezaho.
Jewe Martin Niteretse umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano ndarahiye imbere inama nshingamateka.
Abagize leta uko 15 barahiye kuri uyu wa kane ku muhingamo wo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hari mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe mu buraruko bwa Bujumbura. Turetse abagize inama nkenguzamateka na nshingamateka hamwe na Perezida Evariste Ndayishimiye babwirizwa kwakira indahiro zabo. Hari kandi n'abacamanza ba sentare yubahiriza ubwirizwa shingiro bakira imikono yabo hamwe n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi n'amashyirahamwe mpuzamakungu. Mu Kigobe aho amatara yacitse inshuro 3 zose mu minota iri munsi ya 10 mu mwanya wo kurahira umuteka kano warurinzwe neza nkuko vyama hagendera kizigenza nabandi bategetse bakomeye. Nubwo hagenye umushyanganje wa mbere mushasha leta yagumye iri nke hahora mu itangazo ryasomwe kumbonesha kure y'igihugu cy'u Burundi mu ijoro ryo kuri uyu wa kane na Radio Medenze Imana muvugize umukuru w'igihugu kwigenwa rya bashasha bagize leta abashyanganje 5 nibo gusa bashasha binjiye muri iyo leta abandi bagumye mu bibanza barimo. kubashikiranganje bashasha umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi Sanctus Niragira yasubiriye Deogide Rurema mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi. Odas Niyonzima yasubiriye Domisende yo kubwayo mu bushikiranganje bw'igaga ca leta. Deorusengwa Mihigo mukuru w'umugambwe RP yasubiriye Tatendi Kumana mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi, nayo Kapiteni Diodone Dukundane yabarongoye umuhora wo hagati yagenywe kurongora ubushikiranganje bw'inyubako za leta. Martin Interetse yabaye umushikiranganje mushasha w'igihangange yajeje intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Kugeza ubu uwo yari umunyamabanga ntegayezwa mu gisata cy'intwaro yo hagati mu gihugu. Ku bashikiranganje 15 nta n'umwe yarimwo wo mugambwe utavuganwe n'ubutegetsi. Bose n'abanywanyi ba CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi hamwe na Kapiteni Diodone Dukundane, uwundi akaba ari uwo mu mugambwe PRP umaze imyaka irenga 15 utaje mu matora. Kuko umugambwe utavuganwe n'ubutegetsi senere nta kintu cahindutse, kuko umukuru w'igihugu yagumanye wa murwi nyene. Mu bisanzwe umurwi wananiwe wategerezwa gukomborwa. Ibihejeje kuba n'ikintu gisanzwe mu ntwaro y'agahotoro irongowe n'umugambwe CNDD-FDD, aho imigambwe nyayo yigizwayo mu itunganywa ry'ibikorwa bya leta na gatukisha. Niko umukuru w'umugambwe senere yagatorwa saa yatubwiye kuri telefone mu mushuhira kuri uyu wa kane mu ijoro. Uyu munsi we n'abanywanyi biwe bari mu nama nkenguzamateka na nshingamateka ntibashimye kuja mu birori byo kurahiza leta nshasha. Rwasa ntacaravuga inyuma yaho canke umugambwe wiwe ngo usohore itangazo. Ariko umugambwe CNDD-FDD urashima cyane ukanakeza umukuru mushasha wa leta. Nansi Nete Mutoni umuvugizi w'umugambwe uri ku butegetsi.
Umugambwe CNDD-FDD wifatanije n'abagumyabanga bose ndetse n'abarundi bose muri rusangi mu kugaragaza ugweze kwiyemezwa nigenwa eka no kurahira kumushikiranganje wa mbere mushasha Lieutenant General de Police Ndirakobu cha Jerve. Umugambwe CNDD-FDD uramukeje Imana izomushoboze. Umugambwe CNDD-FDD uboneyeho nakajyo ko ukenguruka ingendo nshasha yo gutunganya iby'igihugu bimwe bise budget program ugahimiriza abahinga bose kwisunga ugo rutonde rwiza.
Mu itangazo ryawo kandi umugambwe uri ku butegetsi yuvuga kubanye neza n'indi migambwe ukizeza kubikomeza.
Umugambwe CNDD-FDD uboneyeho akajyo ko gushima imigenderanire ufise n'indi migambwe haba mu gihugu hagati canke hanze y'igihugu, ukawongeye kwiyemeza kwa mukomeza iyo migenderanire yongira ubumwe abanywanyi n'ibihugu.
Abagize leta nshasha barahi inyuma y'iminsi ibiri hakuwe giturumbuka Alenge Yome Bunyoni mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere. Perezida Evariste Ndayishimiye bari kumwe ku isonga ry'u Burundi kuva mu 2020 nta mvo n'imwe yatanze yatumye asaba inama nshingamateka na nkenguzamateka kumwemereza umushikiranganji mushasha. Umukuru w'umugambwe senere yarizeye kuri leta ijamwe atavuganwe n'ubutegetsi ibyifuzo n'ivyizigiro bitashitse. Kuva mu hari FNL ushize ibirwanisho hasi mu 2008 ugahinduka umugambwe FNL imbere y'uko basenere harashize imyaka itatu ibaye inshuro ya kabiri utaje muri leta. Nahari umukeba wa CNDD-FDD yose ikaba yakomotse mu mihari y'inyeshamba z'abahutu bagwanya ubutegetsi bwahora bavuga ko bwiziziwe n'ubwoko bw'abatutsi na cyane cyane inzego z'umutekano ku ntwaro ya nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza yasandavye mu 2020 giturumbuka ahejeje gutunganya amatora y'umukuru w'igihugu ariko ntangiza ikiringo ciwe umugambwe wa Rwasa wamanye abaserukizi muri leta. Ku mbuga nkoranyambaga imigambwe n'amashirahamwe yo hagati mu gihugu irimwo umugambwe Sabanya Frodebu watowemo umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu igihugu mu 93 wakicwa mu mwaka nyene intandaro yivuka y'imirwi y'inyeshamba z'abahutu bakeje president Ndayishimiye n'abafasha biwe bashasha babasaba gushira imbere neza y'igihugu. Eroje uri ka neza ijuru rya Amerika.
Ijya hirya ariko mata n'iki winyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibugo
yego rata urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko birasi muhumuruka mana
shofe wenda banashaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
nemeye ko tu ni bugo
ndi
bugo
wiki ndukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapa pa 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 shofe twigeze komba taxi yaje
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Komba taxi mwite burirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Grola.
Murararitswe rero kuri icyo kiganiro cyangwa se umukino wa La Benevolencia. Combo Taxi hanyuma tugaruke ku nkuru yo kurirahira ry'abageze leta nshya y'u Burundi. Bamwe mu baturage b'Abarundi bakorera imirimo itandukanye mu mujyi wa Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barasaba iyo guverinoma nshya ko bakwita ku bibazo birimo ibibazo bibagora, cyane cyane ibijyana n'impapuro z'inzira baruha kuzibona mu gihe bazikeneye. Umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo uri Uvira yavuganye na bamwe muri abo Barundi bari muri uwo mujyi.
Guverinoma yoraba ingene tushobora gusubira kuza turaronka igitamburisho nk'uko twahora tukironka bwa mbere. Ino iyo tuje tuba tuje gukora kugira turabe ingene tubeshaho imiryango, ariko ubu abakongomani bariko baza batwiyumvira kubera bumvise hari igitamburisho kidashobora kuboneka. Nubwo bugifise ubuhoho nabo babonye abasigaye nabo baca baza baratwigenza ko cyane twarabonye Abarundi banyu ntibashaka yuko muza murazi no muri Kongo, ariko bwa mbere ibitamburisho bikiboneka nta mukongomani yatwiyumvira nabi. Je nk'ubu aho mvugira ahangaha igitamburisho cyane nakironse amezi atandatu ahe, na depoje mu kwezi kwa mbere nagiye kukironka mu kwezi kwa gatandatu.
Ikibazo cyane cyane nka twebwe dusanzwe twa muri Kongo twifuza kiguru iyi leta shasha yokora nuko yofasha yokorana na leta ya Kongo Abarundi bakuba nkuko bakomane buha mu Burundi. Ikibazo cyo kurenganwa cy'akarengano rukorerwa ngaha muri Kongo kigahagarara, bakaza bamenya ati umurundi yinje muri Kongo afise uburenganzira, rero afise uburenganzira bwo kwishira nk'ukwizana nk'uko mu Burundi, kandi cyane cyane na kongo isanzwe iri mu karere ka Afrika buseruko. Ntitwumva kugene Abarundi twabatuma tunyanyaswa muri Kongo mu gihe abakongomani iwacu babara abantu bubashwe mu gihe basanzwe bafise ibitambulisho.
Iyi leta nshasha bashize ico twifuza yuko dukemurira yo dukorera aye turiko turaja bugatuza gupagasa baradusaba amafaranga kuri Frontier bagadusaba idora 15 dolari zitanu ivyo vyose turabona turiko turahohoterwa. Tuja bukanyagahuzo k'umudamu tukakarihira amafaranga 10,000 kandi ubwa mbere tutari hano cyashe aba bagiye bashasha turasaba ko biraba bakabidutunganiriza.
Icyo dusaba ireta giye bashidukorere neza nk'uko president yababwiye ifumbire tuyironke kumwene gihugu yasaba ifumbire nk'imifuka 5 kugira arimo ibigori ibiharage ibiraya agacaronka imifuka 2 ngo rindira icimburo kigahera ifumbire utarayironka muzoyironka mu kindi cimburo gacusanga ibitegwa byapfuye. Ikindi twifuza ko yakemura ico kuvura ibitungwa, kuvura ibitungwa byagwara hama bagacuga ati hagarika ibitungwa bavuga ati zako bivura ngo tuzorindira amezi 6.
Ire nuko yunguruza mu bisanzwe naho byo byabaye kubera bahinga igitoro ngo ntacu kuva mu Kayanza buji Bujumbura ngo 2,250 birometero bingahe ari byo gende ku 2,500 urumva byo bintu kweri urumva birarenze kabisa birarenze kweri. Kibaje ibitoro twifuza ko coboneka tukiyunguruza urona benshi tubayeho dutembera turondera ubuzima hama mu bisanzwe nkico mbona mu bisanzwe nkaho co haba igitoro choboneka hanyuma tukiyunguruza n'ibidandazwa bikaboneka tukagira imigenderanire y'ibidandazwa n'ibindi bigahanahana hanyuma tukaza ibyo dufungura.
Kwege muri rusange turasaba iyi leta nshasha ikibazo kiri mu butungane ko cyo gabanuka nyene kikakuruka dufate nk'umuntu agiye nk'umunsi nka naye cyanke kuri nyumba 10 cyanke kujezwe ubutungane wese agatunganiriza umuntu mutoye kandi umuntu mukuru nyene akamutunganiriza mugaba karaba akaraba mu mpamvu umuntu mutoyi nawe adasobora kugira ngo uwo bari ko baravugana canke bari umuntu uje nyine nasura kumugira ati bimeze uku taba ntuntaje muri kamwana mama ngo ndabuku unye wundi ngo rabe kugira kugira urongo rubanze.
Leta bashizeho twifuza yuko yoke muri ibibazo byari bihasanzwe bimeze nka nabi angeri kaboneka ntuze ya isukari kaboneka nibindi bintu musa ari kwipfuza byose twahebura bikaboneka nk'ibigoro urabona ifu y'ibigori kiragurwa 2,200 n'amahera hejuru ari ifu kubakomanda nko hanze nk'ifu ikaboneka ibigori bikaboneka hanyuma tuka ibigasahiza byose n'ubwo twirimira hama kugira ibifungurwa biboneke cyo kintu kiduhanze cyane cyane.
Hey, hari una benshi twazananye ngaha muri Kongo n'umunsi bari mu busho butandukanye biturutse kutuntu tutagira kamaro abarundi buzuye ngaha mu busho buvira ni buzuye mu busho bw'ibukavu ni buzuye mu busho bwo muri tetwari ya Fizi hose kandi ugasanga nta kintu na gito yagirizwa keretse gusakara mu Burundi. Kwasaba yuko abo barundi bafunzwe bahinjira muri Kongo leta ya nshasha ijamwe kugira ngo imenye dosye ifunze umurundi wese ari mu kubutaka bwa Kongo kugira ngo abafunzwe bagirizwa ikinyoma atacu bagirizwa bashobore gufungurwa.
Dushimire mugenzi wacu Vedaste Ngabo nabo baganiriye ba tugejeje ku musozo w'ibi biganiro twabateguriye kuri iyi saha. Tubibutsa ariko muri make ko umunyamabanga mukuru wa ONU yasabye amahanga guhagurukira rimwe agafasha igihugu cya Pakistan cyugarijwe n'imyuzure. Twanabwiye ko amashyirahamwe haranira uburenganzira bwa muntu muri Zambia asaba leta gushyira mu bikorwa ibyo yiyemeje byo gukuraho itegeko rihana abavuga nabi umukuru w'igihugu avuga ko rikoreshwa mu gucecekesha abanenga perezida Hakainde Hichilema. Nshuti rero mwari muduteze amatwi tubasezere tubabwira ko tuza kongera guhura mu mwanya isamoya n'igice ku hanga bw'ibyuma hari PJ na Dieudonne Cyubahiro. Mwakoze mwese kudutega amatwi kuri mikoro